Ngiyi muri ko mwumva ni radio ijwi rya America i Washington DC. Ijwi rya America rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo n'amakuru mu kirundiro mu Kinyarwanda muri studio 18 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwaramutse mwese, turi kumwe aho muri hose mwiriwe. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19.22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM ni 88 n'ibice bitatu. Kuri site yacu internet murashaka kuronka makuru n'ibiganiro. Adresse yacu ni web3@ radio yacu voa@.com. Ikaze neza makuru yo kuri no saha.
Hagaragaye amabi atari make akozwe n'ivyo bigwanisho, yaba yakozwe n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'akozwe n'abandi bantu bari batunze ibigwanisho batabifitiye impusha.
Uyu ni Jean-Claude Sinzinkayo, umukuru w'ishyirahamwe MERPD, avuga ku byerekeye ibigwanisho bitemewe mu banyagihugu. Ni inkuru tubafitiye mu kanya kari imbere. Ikaze mwese, turabafitiye amakuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini, n'amakuru menshi mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tuja mu karere k'ibiyaga binini, reka twumve amakuru twateguriwe kandi tugiye gushikirizwaho na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma, amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Se muryango wa Afrika unzubumwe wahagaritse by'agateganyo igihugu cya Sudani kuba umunyamuryango kugeza igihe hazashyirirwaho leta iyobowe n'abasivili. Ibyo byatangajwe ejo kuwa kane, inama y'umuryango wa Afrika unzubumwe abigaragambya bamaze gutsembera abayobozi b'igisirikare muri Sudani kugirana nabo imishyikirano. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko nta kuri kwaboneka mu utumire bahawe n'abakuru b'igisirikare basaba gushyikirana, nyamara bamaze icyumweru cyose babahiga bukware bagamije kubamenesha umurwa mukuru i Khartoum. Avugira ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, ambasaderi Jerry Magella wa Afrika y'Epfo yabwiye abanyamakuru ko igihugu cye cyafatanyije n'inama ishinzwe amahoro y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe guhagarika Sudani by'agateganyo. Afrika y'Epfo irasaba ko basubiza mu mishyikirano igamije gushyikiriza ubutegetsi leta ya gisivile vuba bishoboka. Dmitri Polyanski, ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye, nawe yavuze ko igihugu cye cyamenye iby'icyo cyemezo kandi ko kigiye gukora ibishoboka kugira ngo imishyikirano itangire ku cyumweru. Perezida wa Malawi Peter Mutharika yaraye ashinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe gushaka guhirika leta bakoresheje ingufu. Bahakanye ibyavuye mu matora abaye mu kwezi gushize. Abashyigikiye Lazarus Chakwera ukuriye ishyaka rya Malawi Congress Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi bemeza ko umukandida wabo yibwa amajwi mu matora abaye ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu muri 2019. Ibarura ry'amajwi ryagaragaje ko yarushijwe agera ku 159 gusa. Chakwera yahakanye ibyavuye mu matora avuga ko ari ubujura bukozwe izuba riva. Kuva ubwo erekeza y'urukiko agamije gutesha agaciro ibyavuye mu matora. Ejo kuwa kane byabaye ngombwa ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Malawi akurwa ku cyicaro cy'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kitaraganya, ubwo polisi yari itangiye kumisha ibyuka biryana mu maso ku bigaragambya bari hafi aho ngaho. Abashyigikiye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje imyigaragambyo mu mihanda y'umurwa mukuru Lilongwe. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu Burusiya rugamije gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi n'ubucuti bwa hafi afitanye na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Muri ibi bihe umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utifashe neza, nubwo uru ruzinduko rugaragara nk'ururi ku rwego rwo kwizihiza imyaka 70 y'umubano ibihugu bifitanye, runabaye mu gihe ibihugu byombi byitotombera uburyo bifashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabafatiye ibihano Burusiya mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ubu iri mu gisa n'intambara y'ubucuruzi n'Ubushinwa. Uretse ibyo batumvikanaho na Washington, Ubushinwa n'Uburusiya bikomeje kugenda bigaragaza uburyo bibona kimwe ibirebana n'umutekano ku isi. Mwaka ushize Uburusiya bwakiriye abasirikare b'Ubushinwa 3,200 baza gufatanya na Uburusiya 300,000 mu myitozo ikaze ya gisirikare yiswe Vostok 2018 yamaze icyumweru. Tugarutse muri Afrika muri Nigeria igisirikare cyamisha urusasu ku kivunge cy'abantu bari mu myigaragambyo hapfa bane abandi barakomereka imyigaragambyo yaberaga mu ntara ya Adamawa iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu yamagana ifatwa bugwate ry'abantu rigamije gusaba incungu riko rikomeje kwiyongera rero muri ako gace abaturage baho kandi barashinja igisirikare n'igipolisi kubahohotera intara ya Adamawa ikunze kurangwamo imvururu zishingiye ku butaka hagati y'abahinzi n'aborozi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko hari ibyemezo by'ibanze bigaragaza ko urugero rw'indwara ya Ebola yanduraga ho muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo rugiye kuzamuka. Impuguke y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iravuga ko ibyumweru byaranzwe n'umutekano muke mu duce tw'icyo gihugu byabangamiye ibikorwa byo gukingira, bityo iyo ndwara ikabishobora gukaza umurego. Umuryango w'abibumbye rero uravuga ko mu kwezi kwa munani ubwo Ebola yagaragaraga mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru abantu barenga 2000 banduye, muri bo 357 bakaba barahitanywe na Ebola. Mu gusoza tujye muri Algeria aho perezida wa leta y'inzibacyuho Abdelkader Bensalah hasaba impande zombi zirebwa no gutegura amatora muri imukuru igihugu muri cyo gihugu azisaba rero ko zajya mu mishyikirano. Arasaba nyuma yaho inama ishinzwe kubahiriza itegeko nshinga ifatiye icyemezo cyo guhagarika amatora yagombaga kuba tariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 ivuga ko hari ikibazo cy'ibura ry'abakandida, ibibazo bya politike byatinze muri icyo gihugu no kwanga ko umujinya w'abigaragambya wakongezwa hanyuma bigafata indi ntera.
Arakoze cyane mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Tuvuze kandi ko mu Burundi mushobora kutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31, 41 ku mugoroba, naho mukatwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni FM 104 n'ibice bitatu canke radio nshuti ya bose FM 104 n'ibice FM 104 n'ibice bitatu, ama radio nshuti ya bose FM ni 88 n'ibice bitatu. Na site yacu internet unashobora kuronka amakuru ni wezi3@ radio yacu voa@.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urero ni wa mwanya tubashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuva ku itariki zibiri gushika kuri 9 z'uku kwezi kwa gatandatu, ishyiramo mpuzamakungu ONU ryatangaje ku isi nzima indwi yahariwe kurandurana n'imizi amabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uruhusha. Mu Burundi, ishyirahamwe MIRPD rigwanya ayo mabi, rihamagarira leta kwaka ibigwanisho abatabifitiye uburenganzira. Iryo shyirahamwe ryibutsa ko byahitanye abantu batari bake mu ntureka zadutse mu mwaka w'2015, kandi ko bene ivyo bigwanisho bifise ingaruka mbi nyinshi mu karere kose. Mugenzi wacu Pierre Clavani Nkuru aratubwira ibindi.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribona ko ibigwanisho binini na bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha bibandanya kwiha inkombi. Abo ni nk'imigwi igwana canke inzego za leta ziha ibigwanisho abakiri bato. Kuri ivyo hiyongera ko abatonze ibigwanisho yamara bakabikoresha nabi canke ku nyungu zabo. Abo nabo n'abasirikare canke abapolisi bicisha inkoho bafise canke bakazibisha nk'uko ONU ibivuga. ONU imenyesha ko ivyo bigwanisho bihitana abantu barenga 200,000 ku mwaka ku mwaka, abenshi muri abo n'abana n'abagore. Ishami mpuzamakungu ONU rihamagarira amareta yose guhagurukira icyo kibazo. Uko umwaka utashe hamatunganywa indwi mpuzamakungu yahariwe kugwanya mabi akomoka kuri bene ivyo bigwanisho ku Burundi urunani MIRPD mécanisme pour la recherche de la paix et le développement mu gifaransa rugwanya ayo mabi ruvuga ko intoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 zerekanye ko akiri bigwanisho mu banyagihugu kandi ko ikoreshwa ryavyo rikirimagahaze kuko hari abantu benshi bishwe ivyo bikaba biri mu rwandiko iryo shiramwe ryashize ahabona Jean-Claude Sezinkayo ni baserukira MIRPD
muribuka ko kuva mu mwaka wa 2015 hagaragaye amabi atari make akozwe n'ivyo bigwanisho yaba yakozwe n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'akozwe n'abandi bantu bari batunze ibirwanisho batabifitiye impusha ivyo byose rero byarateye kwibaza ati mbega ko hari amasekezari yarabaye atari make kuva mu mwaka wa 2005 yakozwe na leta y'u Burundi hamwe afatikanije n'abashyirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashyirahamwe yigenga harimo na MIRPD dusanzwe duserukira baba bari mu nzego z'umutekano bari barahimirijwe baba abanyagihugu barahimizwa byo byagenze gute kugira ngo nkumbure abantu bagere ku murindi wo gutunga ibirwanisho kuri aho twagiye turavyumva ibirwanisho rero muca mwumva yuko kiri kibazo gikomeye
mu ntango z'uno mwaka ubumwe bwa Afrika bwemeje ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu mwaka uza w'ibihumbi 2020 hazogere igice kinene c'ibirwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha byasubijwe ubumwe bwa Afrika bwasavye amareta gutanga ikigongwe mu kwezi kw'icenda kose kugira ngo uzosubiza ibigwanisho muri uko kwezi kuno mwaka umutekano wiwe ukingiwe kandi ntakurikiranwe urunani MIRPD rufatira ngaho mu gusaba ibihugu by'u Burundi u Rwanda n'Ubuganda kugirana ibiganiro bikumvikana maze ntagira abanyagihugu basubira kwicwa ku mipaka ivyo bihugu bisangiye
muri uko kwezi kw'icenda vyoba vyiza kugeze nk'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa ikibazo kiri hagati y'u Buganda n'u Rwanda cyatorewe umuti kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza kuko nkumbura ari navyo byofasha amareta y'ivyo bihugu kugwaniriza hamwe urudandazwa cyangwa ihanahana n'ikoreshwa nabi y'ibirwanisho byaba ibitunzwe n'abatabifitiye uruhusha cyangwa ababifitiye uruhusha babikoresha nabi mwama mwumvise ko kumbibe ivyo bihugu bihana hakunze kuvugwa amagisida yabaraswa bakaraswa nkumbure bariko barajabuka imbibe mu gihe hoba hanaguye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ayo magisida yo kuraswa yoca hagarara
yaba ONU cyangwa ubumwe bwa Afrika basanga akarere k'ibiyaga binini kuzuyemo bene ivyo bigwanisho iryo shyirahamwe MIRPD ryo ryongera ko ibigwanisho bimaze iminsi bitogwa mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania hamwe n'imigwi imaze iminsi itera ayo makambi
kuko hari amatati aguma yisubiriza agatuma abantu baca bagumana ka gatima ko guhurumbira ibirwanisho za Sudani yepfo za Kongo Sudani ya ruguru kuko harimo imigwi yitwaje ibirwanisho guhungabanya bagateka kazi na muntu no guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu ntawo kwibagira kuvuga ibitero vy'iterabwoba mu gihugu ca Kenya navyo nyene biherutse guhitana abantu benshi eka no mu gihugu ca Uganda hari imigwi y'abasuma yibisha ibirwanisho nyene tutibagiye rero imigwi ikomakomeye y'abasuma mu gihugu ca Tanzania canke abandi bantu bashaka kuba bataramenyekana bafatanye ibirwanisho ku rugero rutangaje aho umuntu aheza kibaza ati mbega ibirwanisho biba byavuye hehe
ubwo runani ruhamagarira abegwa n'ico kibazo bose y'abama leta amashirame yigenga abashinga amateka bo mu karere k'ibiyaga binini abaririmbyi hamwe n'abandi bashikana ijwi kure guhuriza hamwe mu rugamba rwo kwiyamiriza no kugwanya mabi akomoka ku bigwanisho biciro muriro bya Clavin Inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda tuve mu Burundi dukubitire muri Congo. Abanyagihugu baba muri territoire ya Uvira basaba leta nshasha y'intara ya Kivu yepfo yarayishinzwe na gouverneur Theo Ngwabije kuzokwitaho ibibazo by'umutekano n'amabarabara kuko biraje ishinga abanyagihugu baba muri iyo ntara ya Kivu yepfo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu banyagihugu baba muri territoire ya Uvira bamubwira icyo biyumvira kuri iyo leta nshasha igizwe n'abashikiranganji 10 bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri guverinoma cyane ikibazo n'uyu mugabo rwabanje Ngabo wahaye abantu iminsi 6 b'abanyamurenge ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri ho plateau avuga ngo arabasaba yuko baba bavuye muri ho plateau bakaja mu Rwanda mu minsi 6 igihe intambara yari yabaye mu karere muri 1996. Ubwo rero abantu bafite impungenge zo kumubona yongeye kandi kugaruka twibaza kandi mu gihe kigoye nk'iki amazu yahiye intambara tutazi ayikorwa muri ho plateau irimo ingabo za mahanga zimwe tutazi n'izindi ama groupes armés nationaux n'ayandi ma groupes armés étrangers. Ivyo rero abantu bafite izo mpungenge z'icyo kintu ko uyu muntu kukiyongeye kugaruka agarutse ari ministre wa interieur na sécurité esa zagarura umutekano esa zawuhesha bose esa afite intego ki ivyo byo twabyibaza ariko cyane cyane twabiha umwanya kugira ngo turebe ikizakurikiraho kuko umuntu ntakora we. Icyo twasaba guverinoma ijambo rya mbere ni ukugarura umutekano mu baturage abantu bakongera bagaturana mu mahoro cyane cyane mu turere twa plateau. Icyongeye ni ukongera kuzara amaendeleo cyangwa se amajyambere mu karere kugira ngo karere kangiritse kaziri imihanda kaziri ibintu byinshi kakongera kakubakwa ibintu bigasubirana kuko abenshi bagiye badeturuna amafaranga yagomba gukora imihanda n'ibindi bikorwa by'amajyambere y'igihugu none tukareba ko ari cyo yahindura kandi ababanjije benshi bagaragaje gukora nabi.
Dushaka yuko i-government sha idukorera ikorera abaturage cyane kugira ngo abantu batere imbere na mahoro. Kininyavuga kuri i-government isha ya provincial ikwiye kwita ku baturage cyane. Government shize ntiyitaye ku baturage twaje tubwira ibibazo ki ntabwo yagize ubireponda vuba nu abantu bagumye kwicana government provincial kaguma guceceka ariko government sha tuyitezeho jambo ikwiye cyane kwita ku baturage nkare mu minembwe bijombo habe na nikicho hagati habe na plaine de la Ruzizi ibintu zaradufanye hariyo umwamabandi afata agira za kidnapping yo gufata abantu ikabajana mu gihuru ariko government nsha ikwiye kwita ku baturage ikagwanya n'umwanzu wese ushaka guhungabanya umutekano hano muri Sidikifu.
Twebwe nk'abatuye Uvira twitezeho byinshi cyo twizeho cy'ambere twitezeho hejuru ikibazo cy'ibarabara twitezeho kugwanya imitwe ha muri plaine habaye gufatwa abantu habaye kwitwa abantu turizera ko iyi guverinoma wenda hari kizahindura ikazana umutekano ikabanisha abantu kugeza ubwo umutekano umaze kuboneka ndetse bikazageza n'ubwo dukorera ibarabara kwiye ryiza kuko iryarangiritse cyane 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 nka metere la fantaisie watowe yatowe yizeye gukora cyo zakora umwanya nahawe kandi kuba uwa infrastructure na travaux publics. Twebwe nk'abaturage ba Uvira turizera kuko hari kizahinduka kinini kubera kuko twadusigaye tujya kuvuga ngo tuje mu Bukavu tugaca mu Burundi tugaca mu Rwanda tukabona guseruka Bukavu kwibarabara rirangirika ku mutekano urashya Burundi twizera kuko hari kizakorwa mu ibarabara kugira ngo abantu bace mu ibarabara ry'igihugu cyabo baje hari hakubukavu ku mugwa mukuru wa province ari guverinoma iyingi yaraye ishizweho.
Kwega nk'abaganga dutegereje kuko guverinoma provinciale twongerera umushahara ndetse n'abakeneye kwikorera babuze uburyo bakwikorera kubera umutekano kandi n'amafaranga ahari. Mu gihe usanga umuntu ukora akora agahembwa 180,000 ku kwezi ugize iminsi urara wicaye ukirigwa wicaye warangiza ku buri kwezi ukabura ifaranga wagira icyo wamarira urugo rwawe. Turizera yuko iyi guverinoma y'uyu munsi wa none izadukorera ibintu byiza duteza imbere mu mirimo yose no guhesha abantu umutekano aho bakorera hose kuko hari abantu bafite umwete wo kwikorera no kwishakira ubuzima ku bwabo. Umuntu akagenda agahangayika iyo wagiye wagaruka mu mashamba iyo wagiye ugasanga abagizi bana kubera umutekano mukeya bagutegeye mu nzira ndetse n'ubuzima bwawe ukaba wabubura n'ibyo warakoreye ukabibura.
Radio Ijwi ry'Amerika Samira ni Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda ariko dukubitira mu Buganda aho ejo ku munsi wa kane Perezida w'Uganda Yoweri Museveni yashikirije ijambo ashikiriza buri mwaka ku banyagihugu mugenzi wacu Ignatius Bahizi yarakurikiranye iryo jambo aratubwira ibyo ari birimo.
Ibyo benshi bakekaga ko Perezida Museveni yazaga kuvugaho mu ijambo rye nk'umukuru w'igihugu ateganya gushikiriza abanyagihugu buri mwaka mu nteko ishinga amategeko ntabwo yigeze abikomozaho. Abasesenguzi bari bavuze ko Museveni agomba kuvuga ku kibazo cy'umwuka mubi kimaze igihe kiri hagati y'igihugu cya Uganda n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda n'ingaruka bimaze kugira ku butunzi hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Ariko bitandukanye na mugenzi we w'u Rwanda utarangiza ijambo atavuze kuri icyo kibazo, Museveni we ntacyo yabivuzeho. Museveni utajurangiza ijambo atavuze ku mateka y'isi ndetse na Afrika kandi akaba aje akunda gutanga ubutumwa bikishije mu migani yo mu rurimi rwe rw'ikinyankore, yatangiye ijambo yibutsa ko ku munsi nk'uyu w'itariki ya gatandatu mu wa 81 ariho yatangije urugendo rw'ibirometero 200 aca mu mazi y'ikiyaga cya Victoria kugira ngo agere muri Kenya, aho yafatiye indege yamugejeje mu gihugu cya Libya gushaka ibirwanisho yakoresheje mu rugamba yatangije rwo guhirika ubutegetsi bwariho icyo gihe muri Uganda. Ubusanzwe ijambo rigiye n'abanyagihugu nk'iri rya buri mwaka kandi riza mbere y'icyumweru kimwe mbere y'uko ingengo y'imari y'umwaka ukurikira isomwa, Perezida abategerejwe kubwira abanyagihugu intambwe amaze kugeza ku gihugu mu iterambere akoresheje umutungo ubutegetsi bwakushanyije mu mwaka w'imari urimo kurangira. Ni muri urwo rwego Perezida Museveni yasobanuye birambuye intambwe igihugu kimaze kugeraho mu iterambere, avuga ku byo kongera ubwinshi bw'amashanyarazi ibicuruzwa Uganda yohereza hanze. Yavuze ko bimaze kwiyongera cyane cyane muri Afrika kuva ku bice 25% kugera ku bice 63% mu myaka 10 ishize. Yongeyeho ko inganda zo kongerera agaciro umutungo w'igihugu zirimo kubakwa cyane mu gihugu, ubu igihugu akaba gifite inganda ntoya n'inini zibarirwa mu 4,500. Ku bijyanye n'ubumwe bwa Afrika, Museveni ati iki nicyo gihe Afrika itagomba guseta ibirenge niba ishaka kugira ngo izagire ijwi riranguruye mu isoko mpuzamahanga ihatana n'indi migabane.
The search for the integration of Africa is a must.
Ati guharanira ubumwe bwa Afrika ni ngombwa. Ni byiza kubera ko ubu turimo kongera gukongeza umuriro w'ubumwe bwa Afrika. Ku rwego rwa Afrika y'Iburasirazuba, ibihugu byose bimaze kwemeranya ku gitekerezo cyo kwiyunga n'intambwe ya mbere iganisha kwiyunga ku rwego rwa politiki. Hari komite yashyizweho igizwe n'intumwa zo mu bihugu byose irimo gutegura itegeko nshinga ry'ubumwe bwa Afrika y'Iburasirazuba. Nahawe akazi katoroshye ko kuyobora iki gikorwa mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari ukuriye inama y'ibihugu byacu kuri
ubu.
Ku bijyanye n'umutekano w'igihugu, Perezida Museveni ntabwo yavuzeho byinshi uretse ko atangira ijambo yavuze amwe mu mazina y'abantu bakomeye bagiye bicwa mu gihugu n'abantu batazwi, ariko avuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhagarika ubu bugizi bwa nabi. Anongeraho ko inzego zishinzwe umutekano zakoze akazi gashimishije cyane ku wa mbere wa kino cy'umweru ubwo abakristo bagera kuri 3,000,000 bari bahuriye hano Kampala ahitwa na Mugongo kwibuka imyaka isaga 100 abihaye Imana ba Uganda bishwe. Ati ni umuhango abadashakira igihugu amahoro cyane cyane abaterabwoba baba bashaka guhungabanya, ariko akaba byarabananiye. Ati ubutegetsi bwa NRM buracyashishikariye umutekano n'amahoro muri Uganda yose kandi bitubigeraho mu guharanira gukunda igihugu, demokarasi n'ubuyobozi bwiza nk'inkingi zikomeye mu iterambere ry'igihugu. Twibanze ku kubaka igisirikare hamwe n'igipolisi bijyanye n'igihe. Ku bijyanye n'umutungo w'igihugu, Museveni yongeye avuga ko hari abanyayuganda benshi barimo kwiga ibijyanye n'ubumara bwa nuclear kugira ngo aribo baze gufasha igihugu kububyaza amashanyarazi. Ati kandi akaba igihugu gifite umutungo mwinshi cyane kirimo gukoresha mu by'ubuvuzi, inganda hamwe n'ubuhinzi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Arabashaka kudutanya bifuza ko tova.
Uyo ni Big Farious kakaririmbo Sibeza. Ni wa mwanya tugiye kubashikiriza intasho z'inshuti n'abagenzi nkuko twabibashikirije kuri Facebook murungi ke nimero zanyu mutashe inshuti abagenzi mubifurize weekend nziza. Nimero yacu mushobora kuduhamagara ko ni 1202 kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Nimero yacu ya WhatsApp mushobora kuduhamagara ko mugatasha inshuti n'abagenzi mubifurize weekend nziza ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Reka tube twumviriza kwa karirimbo ka Fizzo.
Gira maso nugira matwi hami bita baraba barabe hasi begaboni bande baby to judge me kuki batavuga yabo bavuga yabandi nega yombi buri harabagenzi bimfa mutima urabizi shura
bishwe rya Amerika tubatangiye kuro nka banywanye bishwe rya Amerika bahamagara batashe duhere kuri Atuba wiriwe neza
ebe
burahura komeye
akomeye cyane
duhamagaye uri he
mu Rwanda imusanze mu karere ka Musanze
none weekend uyiteguriye gute
weekend tuyiteguye neza ntari
ni bande wifuza gutashe
aita ikintu n'ibiza ndabikuriza witwa Aman Marcel ukorera Kigali witwa Mahoro Jerome Piraki witwa Manika muri Shingiro n'undi witwa Karibuso n'abagiye n'witwa Madiba
baherereye he baherereye he aba bagenzi bawe
aho baherereye hano muri Musanze
ni byiza cyane ni byiza cyane abandi ni bande
ndi ne witwa Tugani Mana Roporo ndabasaba kuba karirimbo
oya ni ukubatasha gusa kanya tugafise ni gake cyane hariyo n'abandi bifuza gutasha urakoze cyane tubandanye ku mirongo ya telefone twakira uwitwa Gerard amahoro neza Gerard
ndi bonete
urahura komeye
cyane
ego tasha none inshuti n'abagenzi
ashaka gutasha mama ari ahitwa mu Kirundo izombi yitwa na mwana wacu yitwa Hirya atasha n'umugari Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka
telefone yawe iri kiragorana gato nitse ko turakumva neza ba Urban Boys Till I Die karirimbo koko bafasha gutangura weekend nziza mwakoze rero mwese mwaduteza amatwi ku makuru n'ibiganiro twa tubafitiye uno munsi turashimiye bitavye kamo kuri Facebook bariko barabandanya gutasha turabaha kajye mu mwanya uri imbere ndashimiye na Fasil Gebieho yamfashije mu buhinga bw'ivyuma muri studio i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mugire weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika katubandanye twumviriza ko karirimbo.